Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe gute nshuti bakunzi bacu hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha muri isanga yuno musi muri isanga nabategure nkaba ngiye kubashikiriza mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu tukaba live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram ma Facebook na Twitter ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuwa gatandatu windwi heze hari genekerezo rya 12 amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe abakiri bato. Uyo munsi washimikiye ku civugo c'uruharaguru rwaruka mu gushika ku iterambere rirama biciye mu bikorwa vy'abakiri bato bitabangamira ibidukikije. Biroroshe ko icivugo onu yashinze uno mwaka kija mu ngiro mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga bigari harimo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda n'ahandi. Intambamyi ico civugo gishobora kugira kije mu bikorwa mu rwaruka rutandukanye nizahe. Ubukomezi bw'ico civugo mu rwaruka rw'akarere k'ibiyaga bigari nizahe inguvu z'abakiri bato kugira ngo ico civugo gishigwe mu ngiro zihagaze hehe. Muri isanga y'uno munsi turaza gushimikira ku ruhara rw'urwaruka mu iterambere ritabangamira ibidukikije. Mutumire wacu ni umurundikazi Madame Ornella Uwimana afise uruganda ruhingura ibikoresho bitandukanye birimo intebe akora biciye mu mapine y'imiduga. Madame Uwimana yahisemwo uwo mugambi mu ntumbero yo kwiteza imbere biciye mu kutabangamira ibidukikije. Ornella, ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga wongere uyagera abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tubwire gato uruganda rwawe ruhagaze he, rukorera he, rwitwa gute, rwatanguye gute imbere ko twinjira mu mizi y'ikiganiro cyacu?
Ego, uruganda rwanje rwitwa Green Furniture Business rukorera i Bujumbura aho bita muri komune Mukaza aho bita kuri avenue ego no dukorera tukaba duhingura intebe zitandukanye tuzikuye mu mapine aba yaraheze kandi amapine y'ubwoko bwose yaba y'imodoka yaba y'amakinga yaba y'amamoto yose turayakoresha.
Ego, hanyuma urwo ruganda rumaze igihe kingana gute, rwatanguye ryari?
Uruganda rwatanguye neza na neza mu kw'icumi mu 2020 niho twatanguye gukora tukabikora nk'umwuga.
Ornella, unkundire muhinga bw'ivyuma barambwiye ko ijwi ryawe ritari kurasohoka neza, reka bongere baguhamagare dusubire kumva ko twoyaga twumvikana ko tutari ko turavyumva neza. Muhinga bw'ivyuma ntibavyumve neza, bisigura ko n'ababandanya batwumviriza ijwi bataza kuryumva neza. Muhinga bw'ivyuma barabandanya ba muduhamagarire kandi Ornella, ariko nongera mpikaze mwebwe muri komura twumviriza mwumvise ibyo tugiye kuyaga ko n'uruhara rw'urwaruka mu kwiteza imbere biciye mu bikorwa bitabangamira ibidukikije. urwaruka rutandukanye rufise uruhara nyabaki kugira ngo icivugo cuno mwaka ku munsi mpuza makungu hari urwaruka wahimbaje kwa gatandatu kije mu bikorwa ibikorwa bitandukanye byo hingurwa gute byo kogwa gute uruhara rwa mareta nurwahe uruhara rwa bakiri bato nurwahe intambamizi zishobora kubaho muri urwo muri iyo ntumbero bihaye ico civuga makungu yihaye n'ivyahe turiko dusa nkaberekeza mu nama mpuza makungu yahariwe ibidukikije bitwa bita COP izobera i Dubai no mwaka mu kwezi kwa 11 mu mpera gushika mu kwa 12 ugo ruhara ruzoshimikirwa ko cane na cane cane ko isi igenda itera imbere mu vyerekeye ivyo guhanahana makuru ivyerekeye ivyo guhingura ibitandukanye ariko ugo ruhara niko tuza gushimikira ko kugira ngo turabe ivyo bikorwa ingene bishobora kubaho bitabangamiye ibidukikije hari urwaruka rusanga bigoye na cane cane ko ibihingurwa vyinshi bishobora guca mu biti bigaca mu bitandukanye mwinga bw'ivyuma baracatronderera kandi madame Ornella kugira ngo atugire wewe intumbero yihaye uko ayibona uko ariko arayirangura biciye mwishira hamwe ni kwijuru rya Amerika aga telefone ka Ornella baracakarondera kugira ngo bashobore kumu tugarukanira hanyuma tubandanye tuyaga baratumira amategato mu kurindira ko agaruka ku murongo wa telefone bambiye ko Ornella agarutse Ornella uratwumva Ornella ntaragaruka reka tumurindire mu kurindira batumira amate mu inga bw'ivyuma
Ijira hili ya liku madaa. Niti mwenye jira liku. Hama niyabu kondire na kondia mbizira. Muna hama niyabu.
Ngojewe duwe mungu.
Gorata. Urumunya rusaji kazi kukwane wajenda mi miozora nina sabo.
Ay, kabila simu humuru kamano. Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwara neza kandi ndakwize.
Nye kwetu ni bugo.
Nekada.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Nukumda kwa mwenye wese mwuri tukwebge. Yajeni imesha kundi. Shofi, kujadi. Kombo taksi yaki.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi mwitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Grola.
We making it with no casting, making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho namahombu, namahombu. Ngone gache gache, akasigaye ngone gache gache. Okay, mse. Kwemere barura karura, nafa karura tukamire. Reka no no. The energy keeps stressing. Never gonna no rukundo na energy zarko. Ziva kumana kuko ngumuntu ngisimba nabibasha rekata. I mean so high.
bad energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva kumana kuko n'umuntu ngisimba nabibasha reka ta.
Akaririmbo kari Big Time ka Ivan Buravan yakwijije umwaka ashengeye yitavye Imana ejo hari genekerezo rya 17 yahitanye n'indwara ya cancer muri rimvi yakunzwe cyane mu Rwanda. Nuko rero ornera agatelefone kiwe turasaba imbabazi kuko byari byatugoye aho yari ntivyumvikana, tugerageze kandi twumve ko dushaka kumvikana. Ornera uratwumva?
Ego.
Ku ruhande rwacu biracameze n'abijwi ariko twizere ko kumwanya uzuratera imbere ariko biza gukemuka. Turasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika bariko baratwumva bashobora kumva ijwi ritameze neza, batubwiye ko telefone umuhora ariko arakoresha uri mu bibazo byo kumvikana neza. Nuko rero Ornera wari kuratubwira ati watanguye uruganda rwawe rukora ibitandukanye bice mapine y'imiduga n'amakinga mu 2020. Hanyuma icyumviro cyakujemo gute?
Kumucyumviro cyanjemo jewe nakuze ubundi nsanzwe nkunda ikintu kitugenekene kuko tutugenekene kuko nabikuye ku mubyeyi wanjye ntonavuga ko ariho nabikuye ko yatuze aturera tusanga utuntu tumwe tumwe two muhira turiko turatwikorera iyo hakize nk'urugo ugasanga nk'ibyumba byacu turiko turabisiga rero nakuze nkunda ariko maze guheza ishure kaminuza muri ubu buryo usanga umuntu icyo akazi aba ashaka ugasanga ariko akaronka ndavuga ati kubera iki ntukikorera ibyo wanje nk'uko nari nsanzwe nkunda gukora utuntu tw'utugenegene ariko umunsi umwe nigeze kandi ko ndakurikira ubundi ngurukana bumenyi ndiko ndaraba utuntu n'utundi.
Ornera utwihanganire kuko turumva amajwi asoka nabi cyane, muhinga bw'ivyuma bamfashe basubire bagerageze ko dushobora kongera kukuronka vyoroshe kugira ngo twumve ko ijuri risoka neza. Sindamwumva neza kandi bisigura ko nabasigaye bose baca bumva nabi ijwi giwe. Turagerageza twumve ko bikunda bidakunze ntakundi. Tuzogaruka kuri kino kiganiro mu minsi iri imbere. Cyo kibazo cha cimihora ya Leo mu Burundi gishoboye gukemuka, ariko reka tube turakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bari batungikiye amatelefone kugira ngo tubahamagare. Turayaga mu kurindira Ornera, tusende ku murongo wa telefone. Uratwumva mukunzi b'ijwi rya Amerika? Uratwumva Afrika nkuru nziza, uratwumva? Ndabona uno munsi uhinga bw'ivyuma butari ko burampira amatelefone ntariko aracamwo. Afrika uratwumva? Ndabisigure ko mutubabarire mu mpakanya gato turabe ko muhinga bw'ivyuma bishobora gukemuka mu kurindira. Turashamwo indirimbo zitandukanye turi muri isanga ino munsi. Umutumire ni Ornera mu gihugu cy'u Burundi, akora intebe biciye mu mapine atandukanye aba imiduga canke y'amakinga. Onera ambwiye ko bambwiye ko agarutse ku murongo wa telefone. Onera uratwumva ubu? Twebwe uratwumva mbwa twebwe ntitukumva reka twumve ko dushaka kukumva. Onera.
Ego ndabumva.
Ego ijwi ubunye rimeze neza cyane. Uguma huri kugira ngo tuyage bikunze. Nimba urahantu uguruye ugerageze kuba ahacuguruye kuko ariho umuyaga canke induru ziri nyuma yawe ziko zirica amaju.
Okay, reka ngira
Ego ni sawa cyane ego nuko rero ati mu 2020 umugambo uratanguye wayiyumviriye gute dusubiremo kuhera ko iminota ya mbere ivyo ari kuratubwira nta na kimwe cumvikanye neza.
Okay. Ukuntu natanguye je naheje ishure kaminuza mu 2017 hanyuma ndondera akazi nkuko abandi ba wundi rwaruka rondera akazi nibyashotse binyeruhira kuronka akazi kivyo nari narigiye kuko nari narizi bijanye n'amagara y'abantu. Nkuko rero je nari nsanzwe nkunda gukora utuntu two tugenegene kuko nakuze ndabibona ku mubyeyi wanje aho asanga ari karaduye mwiza cyane gukora udukorwa two muhira tutanze guhamagara abantu babakozi cyangwa abafundi ugasanga nk'ubu turiko turisigira nk'ivyumba byacu rero twa nakuze nkunda gukora utuntu two tugenegene hanyuma mpejeje ishure ndavuga ati kubera iki no guma ndondera akazi bitari ko biroroha kwe ki ntushobora kwikorera yo anje ni muri ubwo buryo niho natanguye kuza ndakurikirana cyane mu kuhinga ngurukana bumenyi ibintu by'ugwaruka ukuntu abantu bikorera utuntu tw'utugenegene musumye ndiko ndaraba mbona sheni imwe bariko barakora abantu bo muri Philippines bariko barakora intebe bazikoresha amapine y'amakinga n'amamoto mbona ni intebe nziza ndabikunda kuko nayo nsanzwe nanje nkundwa utwo tuntu tw'utugenegene ndavuga ati kubera nanje ntubigerageza mu mapine nsanzwe nkunze kubona ha usanga bataye ahantu henshi narakunda kuyaca ko nkabona ko kubera iki nanje ntubigerageza niko gukora novuga gute naratanguye kugerageza natanguye kugerageza mu 2019 kuko namaze umwaka wose ndiko ndavyigisha ku buhinga ngurukana bumenyi ndaba niga ati iki kintu citwa gute hama ndabigerageza mbona ivyo nkoze igikorwa ca mbere kirakunze kandi kigenze neza ndavuga ati reka rero ndabikore nk'umwuga ikintu kishobora kunzanira amahera ego niho nace ntangura yo mu 2020 ntangura nyine ngira uruganda ego
hanyuma amapine ukoresha watubwiye ko ari amapine ya y'imiduga mugabo hakabamo naya makinga n'amapine abagikomeye ufata ivyapfuye dusigurire kugira intebe irinde ihera ubigira gute
dukoresha amapine aba yaraheze atagikora ku modoka amapine baba barataye akenshi n'amapine by'ukuri usanga abameze nk'umwanda turatora rero ayo mapine tukayegeranya aho tuyakuye hose hanyuma niyo tuza gukoramo tukayahingura niyo tuza gukuramo izo ntebe n'ibindi bisharizo bitandukanye
hambavu y'intebe n'ibisharizo ibindi ukora n'ivyahe mu mapine ga Ornella
turakora intebe turakora ama balançoire
turacari kumwe Ornella turacari kumwe muhinga bw'ivyuma no munsi mbona ntazi uko bikubiragenda ariko muratwihanganira basubira muduhamagarire turafise ingenieur Emmanuel Didas Kigana Kigana hikaze ku ijwi rya Amerika uherega Kigana
yego ndi Bujumbura ndi Bujumbura
havugwa makinga mu gisagara ca Bujumbura
no kureba bya leta iritwa gutagisha
nuko rero twagize akabazo ku ruhande rwa telefone umutumire wacu ariko arakoresha biguma bicikagurika mugabo ariko baramurondera bamugarukane nakabazo canke n'intererano
cyo dukuri ni n'intererano nta ibazo by'icyo cyane n'intererano gusa ndagomba kumere ndamutera imbere ubwigenge bwacu mu Burundi kazi naho mutamuvuze
ni mu Burundi kazi yego
yego tuko turaraba turakora ahantu kuri nta utobishima kuri ahubwo mbere nosaba yuko yora baha muri amashyirahamwe atangira ingurana akagenda agasaba ingurana hanyuma abantu mu mugambi uko umugambi mwiza cyane kuko urabye n'ibyo usanga byuzuye nta mutera cyane kuko ubwo bwa kigali icyo bakoresha mu rwego rwo gusanga kandi barumva ni cyiza cyane kandi n'ibindi kabisa yego njya shakubwira
urakoze hanyuma araza kugira nimba izo ngurane hari zo ahora saba canke yivanira mu mfuko kuwe kugira ngo akore iyo migambi ariko nka wewe gakirigana uganiki ubwo niki kuri kuri ico kivugo cuko ibikorwa vy'ugwaruka bigwira ariko biciye mu kubahiriza ibidukikije nivyoroshe mu gihugu c'u Burundi mu karere ahugeze amaso ko ivyo bikorwa bikorwa ariko ahubahije ibidukikije
bo ubisanzwe mu Burundi ubiye kuraba ntara nkunda kubaza tembereramo ndabona kishi umugambi kwitwara ibidukikije ugwako turavyumva cyane rwose ariko ikibabaje nuko ibikorwa usanzwe ukora bidahabwa agaciro uravye nko mu bindi bihugu ugatangazwa ku bashyikira cyane gusumba nayo ubundi bwobwo ibikorwa ugaruka gukora n'ibindi bikorwa bishimiye cyane rwose mbere tunateza imbere igihugu hamwe ugaruka rugero nka kamunda rwose ugaruka intege mu bikorwa byabo
yego urakoze cyane kigana he ubutumwa bwawe duca tubahonera yashitse onera uburagarutse twizere ko agatelefone kaza kugumaho yego twaduhejeje kwakira witwa kigana he Emmanuel ari Burundi Ibujumbura
yego
Ibujumbura
yego
yaguteye intege yongera abaza akugira ngo bibaye ngombwa uzoje mashamwe atandukanye kugira ngo baze baraguha imfashanyo uburyo ukoresha n'uburyo bwawe urasaba gufata mu mugongo
oya mu kugeza ubu unye ndacakoresha uburyo bw'iwanje ahanini nashatse kubanza kwipima je ubwanje ndabe ico nshobora gukora imbere yuko nsaba ubundi bufasha kuko kenshi usavye ubufasha usanga utiteguye utazi icyo ukora kora usanga wabukoresheje nabi je nashatse kubanza kunganya ubwanje manze ndabe ico nshoboye gukora mu buryo bukeya hanyuma mbone gusaba ubufasha naratangwe no kwegera rero kuko ubu narabonye ukuntu bimeze niho natangwe kwegera abatandukanye turafite nka page ga mu Burundi aho usanga umuntu ari karasaba yankuraje aba jeune nanjye naritabiriye higanwa aho usanga bariko barahiganisha imigambi niho natanguye rero nanjye gusaba ndabe ko hari ico iyo migambi ishobora kumfasha ubwo natanguye gukoresha uburyo bw'iwanje manze kuraba ico nshobora gushikako
yego nibaza ko kwigana he inyishu muhaye imunyuze twakire na Salomon Ishimwe ku rundi murongo wa telefone Salomon ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane ku mwanya
muhererega Salomon
andi butari mu Rwanda ndafite icyiyumviro ndashaka gushikiriza ku barimo barumviranira ifamili z'ijwi rya Amerika
nduga ku ijambo
ijambo ndashimira Orinera ku bw'ubwo buhanga yagize bwo guhiga mu bidukikije ubu buri tekinisiye nk'ubwo ngubwo rwose nibo abo banyafurika nibo dukeneye kuko hari nk'ibintu abazungu baza bakadukinga ibikarito mu maso bakaza ngo mu bidukikije ngo ni ukubyangiza nibatume tubijyamo ngo dukoreremo ubushakashatsi bibiduteze imbere umugabane wacu ariko nkanashimira ko uwo mupasani wacu yagize ubwo bushakashatsi bwiza nibyo Afurika dukeneye twega abapanafurika ntabwo dukeneye kugendera ku bintu by'amasezerano y'imiryango y'abibumbye iyo barwana byamatse ibihugu bimeze nka ya masezerano abazungu ngo yo kudakora intwaro kirimbuzi ku mugabane wa Afurika natwe tukiruka nka tujya kuyasinya kandi tuzi ko izo ntwaro kirimbuzi ari zo zituma tugira umutekano urambye dukeneye n'abandi bantu bakora ubushakashatsi mu bidukikije bakava muri ibyo bintu by'abazungu batwereka nyamara ari bigomya gutuma ubukoroni butava ku mugabane wacu ukaba Afurika nk'ibyo bintu nabyishimiye rwose ndamushimiye n'abandi bose bumva n'abandi bafite uwo mutima wo gukunda Afurika rwego ibisubizo biraje ishinga Afurika bamurebereho bamwigireho nibiba ngombwa barebemo n'ibindi dukoremo n'imiti kuko tuzi ko n'imiti ivura abarwayi myinshi iva mu bimera ariko ntabwo leta z'ibihugu byacu zituma tujya muri ibyo biti ngo dukoreremo ubushakashatsi ni byiza cyane rwose ko yarabigezeho ndamushimiye ikindi kibazo mbaza ese birakwiye ko leta zacu zikomeza gushyiraho amananiza ku bijyanye no gukoresha ibidukikije kuko amananiza badushyiriraho urubyiruko bituma tudahiga ibintu biteza imbere biturutse bihindura umugabane wacu bishaka ibisubizo by'ibibazo Afurika ifite ku mugabane wacu mu bidukikije mubona bikwiye mubona ari amasezerano masezerano bagumya kugenda basinya bategetwe rahera ngo byamatsi ubwo je murengera zo bw'isi na Amerika mubona bikuye ngo bikomeza kwitabirwa na leta zo muri Afrika kubona isi tugeze amari kwigama ibisubizo kuko ubona ko abazungu
batanabadashaka
Afrika reke tugeraho murakoze
ariho ari byumviro bimwe bimwe tudagaze ko kujya Amerika ariko ugira umutsi mwiza ari kandida muneke honera agica kwishuye kuri ayo masezerano atandukanye y'ibi yo kubahiriza ibidukikije honera ishyirahamwe ryawe rubahiriza ibidukikije barambiye honera asubiye kugenda kandi tura mugarukana agica avuze ku byumviro vya Salomo ariko mukurindira reka twakire Gracias Sachimana Gracias ikaze ku juge America
murakoze cyane
uhererega Gracias
icanguzo
ucanguzo avugwa make
n'amahoro kayo
urakoze cyane ibyumviro akabazo kwa Onela
ama Onela
sa
aka namushikira mute namutere intege kugikorwa niyumvirire yego ikorwa kiyo nange nagishimye kuko ndiye umugambi mwiza umugambi wo gukora amameza mu mapine kugira ngo nzigene wa muntu nashatamaze kandi nene abiyumvirire igice niyo video ya muje mu hama ndanga nda cyaruko azoshimisha n'ishure n'aba kenewe kubyiga bazamwegeye
onera yagiye ariko mukanya agarutse bidukundiye ku telefone cyangwa ndamuhaka kabazo kawe mugabo ku vyerekeye uko vyatanguye ukiri ku murongo yavuze ko yakunze utugenegene akiri muto n'abavyeyi be barabimutoza barabimukundisha hama aja kubona ko bikorwa muri Philippines na wati ibikorwa hajya ntivyonanira ari nako gucatangura guhingura ibitandukanye intebe ivyabana bikinishirizamo biciye mu mapine
ego
hanyuma ga Gracia ko tugugufise mu cankuzo ibikorwa vy'ugwaruka bihari bitabangamira ibidukikije n'ivya
ibikorwa vy'ugwaruka bitabangamira ibidukikije bihari ugwaruka gwaho ukora ibikorwa vy'amaboko n'ibindi amafaranga ego ngati no gukoresha ubuhinga bwa none bwa interineti na byene n'amafaranga amaze kumenyera ego ibindi ngira ngo baracyabandanya barondeza nyine turacyari mu nzira y'amajyambere
kurakoze ubwira umunsi mwiza
ego murakoze ijwi rya Amerika
ego utamukiza abanyacankuzo ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ivyuma vy'uno munsi ntibiko biraduhira kugira ngo tuyage nk'uko twavyipfuje na Onera murumva ku matelefone si ku ruhande rwa Onera gusa no mu Burundi ariko baratwakura baherereyeho turumva ko amatelefoni aterengana neza ariko ntacu turabandanya tugerageza n'amahirwa duhiriye turagarukana Madame Onera kugira ngo abandanya tubwira kuvyishamo giwe rihingura ibitandukanye biciye mu mapine mu ntumbero yo kubahiriza ibidukikije
Uhenda hende Nabu Ozerire Ora Senchuti anje Ora
ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Onera ivyo ikiganiro vyaje nawe uno musi sinzi ngene tuza kubikemura siwe gusa hariho Gracias Mucanguzo navugishije telefone imeze nabi ariko nta kundi si twebwe turagerageza umwanya bikuze tuvugane ibitari bikenye Gracias rero Mucanguzo yagushimiye ngo kubikorwa vyawe ariko yanakubwira ngo Onera utanguze ishuri ukigisha abandi bana urwaruka rukiri ruto ingene umugambi wawe maze n'icumviro ciwe nikinumva ko coshoboka gutanguze ishuri yo kwigisha ivyo guhingura bitandukanye mu mapine
Ego icyo kibazo abantu benshi barakunda kukimbaza kubera iki utokwigisha abandi benshi barukuri ni ikintu bakunda kumbaza cyane ariko navuze ati reka kuko iryo shyirahamwe ryatanguye mu 2020 ndacari ko na je ubwanje ndimenyereza ariko hari ibyo ntararonka bikwiriye hari ibintu birinda gusaba bigaca mu mategeko kugira ushobore kwemererwa by'ukuri ko umuntu yashobora kugira iryo shure ni kimviro kiza kandi nanje
onera rasuye kugenda sinzi ko tusura ku murongo kandi turaguma tugarukana agenda ni ku ruhande rw'u Burundi si twebwe amatelefone ameze nabi muraza kutwihanganya nibaza ko mudutahura ko atari twebwe biriko birava ko twakire Idrissa ikaze ku juge America
yego mwirewe neza
mu Rwanda tumva amatelefone ho bicamwo muratwihanganyira ntakunze mukurinda ko amugarukana turaza turavugana ibice yego Idrissa nakabazo ni intererano
nakabazo gake yakayingana abantu mushima nyine babonye nabonye bakora ibintu byiza cyane nkunda abantu bakunda kwihangira imirimo bari byiza bagakoresha ubwonko n'ubwenge nyine ni ukuvuga ngo muze kumumbariza inama agira abandi rundi rubyiruko kandi nkongera nkamubaza ngo barebe ukuntu bakwegera abandi bantu cyangwa abandi bantu nyine babafasha muri iyo gahunda kandi nkamwibariza ngo ukuntu ibyo bikoresho twajya tubibona hirya no hino ko nabonye bidahinda cyane kandi no kubikora biroroshe kandi noneho nkamwibariza ngo inama yabyo y'urubyiruko ni iyihe koko nabonye ari byiza ko nabonye ari byiza nta kuntu nyine bakwishyira hamwe n'abandi bantu kugira ngo umusaruro uzabashe kwiyongera kujya babashe no guhaza n'andi masoko hirya no hino ku isi
nuko urakoze cyane onera aragarutse ubwira umunsi mwiza Idrissa ikibazo cyaba cashishura abanze guheraheza ico atari bwaheze kwishura ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
murakoze cyane
yego onera hari akabazo utari bwaheze kwishura igihe telefone yongeye gucika kibijanye n'amashuri uti barabikubwira nico bona uzokora rero
ni benshi barabinsaba ariko nariko ndavuga ati ko natanguye mu 2020 nashaka kubanza ubwanje kwitunganya kuko ni ikintu kitari gitoya gutanguza ishure aho wigisha n'abantu benshi rero bamaze kubinsaba hari ibyo ibikenerwa kugira ngo umuntu atanguze iryo shure hari ibikoresho umuntu aba akeneye kugira ngo ashobore bose kubakwira abariko barabigusaba urumva ni igikorwa cyiza ariko ntarashobora kuba no kora mugabo ni byifuzo kuko ndamaze kubona ko hari abantu benshi babinsaba mu byukuri ariko ndagifise nk'umugambi
hanyuma Idrissa mu Rwanda yaguteye amashugwe agushimira ngo kuri ibyo bikorwa byawe yashimye ibitandukanye twashize kuri Facebook yacu arabaza ngo ivyo bikoresho bo bibona gute ahatandukanye ni he hashobora gusanga gatebe mu Rwanda urashorerayo isoko ryawe rigarukira
isoko ryanje rigarukira mu Burundi sindashobora kuza ndabishora nko mu bihugu duhana imbibe ubunye kugeza ubunye ishorera hagati mu gihugu turi Bujumbura dukoreye Bujumbura muga nk'umuntu abikenera ari ruguru atari Bujumbura arashobora kubironka
hanyuma ngo nanga birazimbutse umugore wese ashobora kugura intebe bitandukanye
novuga ko bizimbutse intebe ziravana kuko si umuntu ntafise igiciro kimwe hari izizimbutse hari izo zitako zizimbye mugaduhera ku 500,000 kuduga ego
ngo hari ukuja hamwe n'abandi utegekanye kugira ngo mukorere mu ruganda mufatanye muri abatandukanye ishyirahamwe ryawe rizoguma ari onera gusa cyane
ubundi ishyirahamwe ryanje si jewe jenyine ndafise abandi bakozi dukorana bagera kuri 5 n'abandi bashika kuri 3 bajejwe kuza barandondera nk'amapine igihe mba ndayakeneye ni ukuvuga ko si jewe jenyine nkora hirya urumva ko sinovyishoboza jenyine turakorana n'abandi
yabajije ngo impanuro uha abakiri bato ariko aka kabazo unkundire turaza kukagaruka ko inyuma y'ikiganiro kugira ngo utekerere impamba batwumviriza mugabo onera mu ishyirahamwe uti urase batanu mukorana haraba baronderera amapine wewe uruhara gwawe mu bikogwa byanyu nugwahe uri mu basu nakubonye kugafuto urisa nkuri kwa arasudira urikorera izo ntebe utunganya abazikora ukora iki neza na neza uruhara gwawe mu ntebe mu balansoir watubwiye mu bisharizo bitandukanye
Okay. Jewe ubwa mbere nkigitangura gukora natanguye gukora ndi jenyene. Ibyo ubona ibyo bikoresho akenshi barambaza ati kuri umukenyezi tutamenyereye ko abakenyezi bashobora gufata nk'icuma bakasugira cyangwa bakagira iki. Umva hari abo byayobera nyine ukamenga ni gikorwa cy'abagabo. Ariko ubwa mbere jewe narabyikorera kuko nari natanguye ndababwira ko nakunda gukora utuntu tw'utugenegene. Narabyikorera n'amaboko. Nyuma niko nagiye ndigisha abandi turiko turakorana mugabo hariho abandi babiri bari basanzwe bakora izindi ntebe izitumenyereye zikorwa mu mbaho hanyuma baraza ndabigisha baba bugororeremo bobo kuko bumva bari basanzwe ari ibintu basanzwe bakora izindi ntebe rero bobo ntibyagoranye cyane kubimenya ariko abo bandi narabigishije guhera ku cambere ati iki kintu bacita gute barateba barabimenya nibo dukorana rero nanje ndajamwo nka kora hanyuma bibaye ngo nkakosora ubunye basigaye ari abantu babizi ku buryo mba gukosora nk'utuntu tutaba twagenze neza
ego reka twakire na Jean-Marie Costa ku yundi murongo wa telefone Jean-Marie ikaze ku juge America no muri muri isanga twagutumiriyemo madame Ornella Uwimana Jean-Marie uratwumva
amahoro
uherereka Jean-Marie akabazo n'intererano cyutubwira uherereye Je suis un peu plus de temps. Nakunze kugira ngo ducunguze umwanya wacu reka ntacho Jean-Marie tumusezerere kumva atakurikira ikiganiro nubwo yari yatungikiye nimero ya telefone hanyuma rero ga Ornella urabona iyo intebe iriho iragira ahihagaraye ije bitandukanye nta kintu cyo n'ibidukikije ukora nize na kwizana ibyubahiriza ibidukikije cyangwa haracarimo gushamo dukenya ibiti niki umuntu mbere kuzoja imbere utera wegereza kwizana ijana kubitono n'ibidukikije
ubwa mbere nkigitangura kuko hariho ivyo ntaba ndashobora kumenya cyane hariho ibintu by'ibiti naza ndakoresha mugabo amaze kwimenyereza cyane nkaza nagiye ubwanje nkagira amahosho yashu ubwanje hariho utuntu nagiye ndabona nkaza ndahinduriramwo ahahora hari ibiti nkaza ndahinduriramwo nkahashira ibyuma ibyo byarafashije cyane kugira nshobore n'ubu ntibiraba ijana ku ijana mugabo ntera ndabona ko ndiko ndayigereza nka 80 kwijana kugira bibe ijana kwijana ibidukikije ta bintu by'ibiti ndiko ndashiramo
abo abagushorera bavuga iki ku bintu byawe birarama baravyishimira intebe ukoze zimara igihe kingana gute
kugeza ubu n'ukuri ndashima je abanshorera ubwa mbere niho bata ntibagira ubwoba kuko biba birama ahubwo bagira ubwoba kuko bataba barabimenyera kuko bavuga ati ipine ni gute iza kuba intebe kuko mu by'ukuri turakora intebe ijya muri salon izitumenyereye salon abageni baradushorera ama restaurant ku buryo udashobora kuyibona ko ari ipine kuko tuba twayifutse rero ubwa mbere bagira ubwoba ati ni by'ukuri ipine iraba byarabayobera mu bisanzwe nayo kuramahoho umva nipine turayihingura ku buryo by'ukuri iba irama nyene nkuko nje naratanguye kubikora bwa mbere imbere y'uko nteza ishure nabikora nyine nk'ukwiryohera nubwo ko icyo gihe izo ntebe nakoze n'ubumwe ziracahari kandi mbona ko zimeze neza
kugira ngo irinde iba intebe tugire ku mayangu tubwire uragenda ugatura amapine bagasudira bakagira iki bifata umwanya ungana gute
nuvuga ko dufise nka ni commande iyo commande turashobora kuyikora nk'imisi 5 ego
nkama intambwe
aho ni mu gihe tuba turi nk'abantu bakeya iyo twaje turi equipe yose ikwiriye iyo commande imwe irashobora guhera mu misi 3
haca aba umwe ugusudira ukabishira hamwe urarenza kudutambara kuri izo ntebe
ego cyane kugira zibe intebe nyene zimeze neza hari abakunda ko ipime ziboneka hari nabandi bakunda ko ipime zitaboneka tuzifuka n'icyo gihe niho cyo dukoresha ama matela kuburyo zifuka tukarenza ko na huse kugira umuntu ntashoke abona ko ari ipime hari amafoto na natanze hari ziboneka ko zitashobora kuboneka ko ari ipime umuntu atabe kubwiye ko indani ari ipime mugabo hari rero nabandi bifuza turashaka ko icyo gikorwa nyine iyo pine iboneka tubone ko ari pine muri icyo gihe bose turabakorera ibivanye n'ibyo baba bashaka
iyo ipine umuntu ayumva yumvumenga ni ikintu kiremereye rimwe na rimwe kuko kiba kinakomeye confort mu gifaransa sinzi ngo kumeregwa neza kuyicaye ko
kumeregwa neza kuyicaye ko
bihagaze he bingana gute
uricara byukuri kumva ego kumva uricaye neza cyane nico rero kihora kinatangaza n'abantu kuko nibavyumva ariko uricara ukeganira ukumva ko wishaye ahantu hameze neza cyane kandi mu kibazo cyo kuremera naho hari ukuntu tuzikora tugashira ko utuntu two gufata ku buryo ushobora kuyiterura bikoroheye hari n'utundi dupine dushira ko udupine tugenda dutoya tuja hasi tukamera nk'ama guru yazo kuburyo ushobora kuyitwara yonyene ikagenda utayinze kuyiterura yego
uraturungikira utu video tudusangiza abakunze bijuga ya Amerika kugira ngo bashobe kubona uko bimeze urabitubwiye mgabo twumvumenga uturungikira kwa video tukagaha sangiza abakunze bijuga ya Amerika botahura gusomba twahire na Siriro kwindi murongo wa telefone Siriro ikaze ku ijuga ya Amerika
urakoze cyane
uherere gasiriro
ingendo Rwanda mu karere ka Kayonza
akabazo kwa madame Ornella twagutumiriye
ndabanza shine Ornella ku muri ubwo buryo yabashe kwihangira umurimo wa kubasha kubakora ibyo bikoresho na kwita iby'ubuhanga n'ubuhanga kubera ko abari n'abategarugori ntabwo bakunda kwitinyuka ngo babe bakwihangira imirimo nk'iyo ngiyo yarakoze cyane ariko ikintu nagira ngo mbaze madame Ornella ni bijyanye n'imbogamizi ahura nazo muri ako kazi akora ku mafoto mwaduhaye nabonye ari ibintu byiza cyane bimeze neza ahubwo mugire n'akavideo wa mugani nkuko mwamukomeje mu kanya tubashe kureba ukuntu biba bimeze muri rusange hanyuma rero uyu munsi telefone zabaye ikibazo abantu bari mu Burundi rwose birimo birabagora kuba ngaho hanyuma reka mbashimire rero kuri uyu mwanya muduhaye mukomeze kugira ibihe byiza
urakoze Siriro yego yego Ornella urumvise akabazo ka Siriro mu ishuri
yego nakumvise yego imbogamizi ya mporangira ya mbere kwanza nahorangira bwa mbere nuko abantu ntibabitahura gukora igikorwa kiba gikozwe n'umukenyezi ko babona ati ibi bintu by'ukuri ni ibintu bikomeye ko tuba tubona nshahora kiriba intambami ya mbere nk'igitangura gukora nabona ko ari ibintu bimbereye intambami ariko byagiye birahera buke buke kuko abazicaye ko barabibonye ko aba ari ibintu bimeze neza iyindi ntambami ni cya kindi nyine cy'abantu usanga tutariko turakunda iby'iwacu ugasanga byo nibuka igihe kimwe hari umuntu yigeze kuza ku kazi arondera intebe ziri za importe hanyuma araza ku kazi avuga atubaza izo ntebe ni importe kuko yabonye ndibaza ko yabona ko ari nziza ari importe cyo tumubwiye ati oyaha nizo twikorera twebwe nyine ati turashobora kukwereka aho turiko turazikorera
aca vuga ati narinzi kari importe ndagiye kuronderera handi urumva ico kintu n'ikintu novuga ko ari imbogamizi ko wowe yaraje kugura avuga ati ni ibintu bivuye mu mahanga aca sanga rero n'ibyo twebwe twikorera avuga ati ngira ntibikomeye iyo ni imbogamizi kuko usanga kenshi abantu tutariko turakunda ibiva iwacu ibyo iwacu batariko barabikunda ibyo iwacu ni imbogamizi cyane ikomeye nongera kandi nkimiriza n'abantu ukunda ibyo wabo mu by'ukuri biba bimeze neza urumva ko n'uwo muntu yari yabikunze ariko ajya kubangamirwa n'uko bidakorewe hanze nk'uko abantu benshi bakunda ibyo hanze yego iyindi mbogamizi ku ruhande rw'uwanje nuko ntarashobora kuronka uburyo by'ukuri bwo gushikira abantu babikeneye benshi barabinsaba ariko sindashobora kuronka ubwo buryo bwo gushobora kwagura ibikorwa byanje yego
hama izo mbongamizi zitandukanye utugiriye utubwiye harimo kudatahura ku ibintu byakozwe mu Burundi byiza mu kibano hehe hari ico uri kurabikora ko kugira ngo ushobore kuvavanura nazo gahonela
ego urumva ko ni ibintu ndiko ndagwana nazo cyane guhera mu 2020 je nibuka ko nkigitangura kugurura aho ndiko ndakorera abantu benshi ntibabitahura ariko bamaze kugenda kuko ni byiza yuko umuntu mutahuza kandi ukemera akakubwira ibyo nimba atabitahura nawe nyene wewe wabitanguje ukabyumva ukamwakira hanyuma ukamutahuza je ndiko ndagwana no gutahuza abantu ko ibyo iwacu ari byiza kuko urumva ko n'uwo muntu yaje kubigura kuko yarabonye ko ari byiza hanyuma asanga nibyo twikorera urumva namubwiye ati niyo utayibona urumva ko wari kuzigura rero ndiko ndagira no kuhimiriza abantu ndababwiye ati ibi bintu ni byiza mubirabyo by'ukuri birafise ubwiza ubwabyo ni byiza kandi biranakomeye ni ukugerageza rero kuzurahimiriza abantu gukunda ibyo iwabo na mico ikogwa nanje sanswe nkora kunganye wese ndamwereka uburyo iki kintu ari cyiza kandi agahava agitahura
abo n'abagushorera ku ruhande rw'abaza bakugana ku ruhande rwa wewe ubwawe abakwegereye umuryango nta ntambamye ugeze ugira nk'umupfasoni kugira ngo utangure imirimo twite ko kera yakora abagabo ibintu by'intebe ahatandukanye kenshi twasanga ari abagabo ariko barabikora baragutahuye ikibano cyara gushigikira
ikibano cyara ntaho icyo nshima cyane nuko abanyegereye umushinga ntayo wanje abinshuti abari hafi yanje cyane barantahuye ni nabo banteye intege cyane ati bikore kuko usanzwe nabikunda bikore hanyuma ikibano naco ntibiba byoroshe nk'umuntu w'umukenyezi nyine kuko urabona ufise nk'icyuma nka viseze uri kuravise uratera imisumari hari abantu batagutahura cyane nsanzwe rero ndi n'umuntu kubatanze nsanzwe ndi n'umuntu muto muto abatatahura ibintu none wewe ubigenza gute nk'igitangura naragenda nkajya kurondera amapine kandi nari umuntu urumva nari mpejeje ishure kaminuza hari ukuntu umuntu ahejeje kaminuza aba yumva ko ategekwa kumera ariko bica bisaba kugenda muri bajya abantu nyene bato bato nk'abantu aho usanga uri kurakura amapine mu mifurege ahantu iba ahantu aba yaratakaye urumva hari abantu batagutahura je nibuka ko kera ubwa mbere nk'igitangura naragenda kurondera amapine abantu ntibayandonse nk'uko ndabishaka kuko bavuga ati uri kuradukinisha wewe gute umeze ukumeze uza kurondera amapine ni kudukinisha yasaba ko ndinda guca ku bandi bantu kugira bayandonse kugira ishoboye kuko babona umenga ndiko ndabakinisha kandi byashaba bisaba ko mbindura ukomeze ntambara nyene ibijyanye nyene nko kuriteha nk'aho ngiye kugira umuntu ashobore kunyumva ashobore kuntahura
urakoze cyane Ornella ku siguru duhaye twakirana Afrika ikaze ku ijuru ry'Amerika ikaze Afrika uherere hehe
ikigali mu Rwanda Kimironko
yego ikaze hama akabazo cyangwa intererano kwa Madame Ornella twagutumiriye no musi muri sanga
kwa byumvishe naho yagiye ahera gusa ikintu cya mbere umuntu yaza kumubwira kuraje kuko nyine umva inkambi yateye naho byagereye no kuntu abantu bose atabyumvaga icyo umuntu yamubwira ni courage kandi buryo umuntu niwe wigira ikintu cyari bagifasha bagishyizeho umutima uragikora kigakunda ahubwo n'abandi bitinyuke nabo bamenye gukora jambo
yego
ndumva ari ibyo
urakoze nta urakoze Afrika
ego
Ornella iyo umuntu atanguje umugambi nk'uyo hari gihe usanga awuha izina bikitwa akazina umuntu akazogenda ku isoko akamenya ati ndiko ngura Tommy ndiko ngura iki hari izina ryihariye wise ivyo ukora biciye mu mapinega Ornella
oya kugeza ubu sindatora izina ariko izina rya sosiyete bundi twitwa Green Furniture Business
ego
Ego
no hanyuma hari uwanze kuri Facebook atubwira ngo mutubarize Ornella yizibiki kugira ngo yumve ko bijaniranye n'ivyo wize muri kaminuza ivyo byo gukora amapine sinze ko ayicushura kwimubarira ko
ibyo nize jewe rero nize ibijyanye n'amagara y'abantu nize santé publique muri kaminuza ego nibyo nize urumva ko hari ahantu bitajyanye cyane nize ndiko ndakora ubu
hari aho bidahurira n'ibyo mugabo urumva ko n'ibidukikije birajyanira na rimwe na rimwe
ibidukikije birajyanye rimwe na rimwe ego
wagarutse ku kintu mu by'ukora wavuze ikintu cya balansoire urazikora abazikeneye balansoire mu gifaransa ni kintu ushaka umwana ugashaka kukinisha
icicuma abazikivuma mu kirundi
abazikeneye nibo baza kukubwira ati turazikeneye urazikora ugenda kuzikoreraho bigenda gute tubwire gato nk'ivyo bya balansoire ngene bigenda bice mu mapine
kubakeneye ibintu by'abana amabalansoire cyangwa ibindi bikinisho by'abana baraza aho nkorera ndatanga adresse hanyuma bakagira komande nkabereka ibyo amaze gukora hanyuma bakagira komande
yego reka twakire na Juvenal ku yindi murongo wa telefone Juvenal ikaze ku ijwi rya Amerika Juvenal uratwumva Juvenal uratwumva Juvenal numva tutari ko turumvikana neza ku murongo wa telefone Ornella ibikorwa byawe byubahiriza ibidukikije onyu yamagarira abakiri bato
kwijukira
ibikorwa nk'ibyo biroroshe ko ico iyo Ornella yasubiye kugenda kandi bara tugeragereza mutugarukanire mu minota mike dusigaranye twumve ko dushobora kumusezera kana dutekera kajambo kanyuma kandi aratubwira kuri ivyo vyo gukora ibikorwa bitandukanye bice mu byubahiriza ibidukikije akarimbo ni malaika
malaika nakupenda malaika ingeku Ingekuwa dada Nasindwa na mali sinuwe Ingekuwa malaika Nasindwa na mali sinuwe Ingekuwa malaika
Esa
Akuwaza kidege kidege akuwaza kidege ingekuwa malie
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muratwihanganira murumva ko ama telefone ariko aranka ariko onera nitugende tutagusezereka duce kuri no WhatsApp yacu tukibaza ko amajwi aza gushaka kumvikana nari nashatse ko ugira icuvuze ku kamotera urwaruka mu bikorwa byo gukora ibitandukanye biciye muri mu kubahiriza ibidukikije nico ute nico utekereye abatwumvirije bose onera
ego murakoze akamunotera ugwaruka icambere n'ico no tera kama ko kwitinyuka kandi gutsinda ubwoba ko ndibuka ko ari ikintu cambere nanje natanguye kugira naragize ubwoba ndavuga ati ibintu ngomba ntangure mu Burundi ntibimenyerewe by'ukuri nzoronka abaclients nzoronka ababikunda naragize ikintu cy'ubwoba kuko narifuje kubitangura kera cyane mugabo ndagira icyo kintu cy'ubwoba kimbamwo kirangwanya ariko nuvuga ko dutsinda ubwoba ugwabuka bakura amaboko mu mpuzu umuntu atsinda ubwoba hari abashaka gukora ibintu bitandukanye hariho by'ukuri impano ziri mu bantu mu gwaruka ariko zinyegejwe tutazi kuko hariho ubwoba buri muri bo umvumenga nubatera kangu gutsinda ubwo bwoba bagaserura ibyo bintu ushobora kwegera umuntu ukamubwira wizeye ukamubwira ati jenda afise uno mugambi nubigira gute hanyuma akagufasha icyambere nuko numva botsinda ubwoba umuntu agakora ikintu ariko arumva kidutumiza muri we agashira habona ibyo akora hanyuma ikindi noterukamo ko kwijukira cyane gukoresha izi mbuga ngo kanabumenyi kuko zirafasha cyane kumenyekanisha ibintu izi telefone zacu dukoresha aya WhatsApp dukoresha zitatu abantu abajene bakunda gushira ko ibitandukanye bashire ko ibintu byabo kebuke harashobora kuba hari nk'umwe abibonye akabikunda ugasanga muteye intege numvuga cyambere gutsinda ubwoba bakore bakura amaboko mu mpuzu abajene bakore cyane kuko ushobora kumenya ko ikintu cyakunze utagikoze wowe kora ushobora gukunda cyangwa ntibikunde mugabo ntushobora kumenya ko bizokunda utakunze numvuga ko akura amaboko mu mpuzu gutsinda
Nuko madame Ornella Uwimana tugushimire cyane ko watwigoreye urana ko amatelefone yagera duciramo ntibikunde ko tuyaga nko twa twavyipfuje ariko ejo nitwongera kuhamagara kugira ngo ugire icyo tubwire kuri ibyo bikorwa byawe byo gukora intebe n'ibindi bitandukanye bice mu mapine mu ntumbero ko bahiriza ibidukikije uzotwitabe nkuko wabikoze no munsi ko tukwifurije amahirwe masa madame Ornella
murakoze cyane
kwakoze cyane nuko nuko rero ncutse bakunze ibijuri y'America akabino ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga 10 munsi dushimire abatwumvirije nabashoboye guterera ivyumviro tunasaba imbabazi mumvise ko ama telefone atadukundiye nkuko twari twabishatse ariko ho mwafatiye ikiganiro cyose n'ubutumwa butandukanye mwagiye murumva mwakoze kwihanganira ibibazo by'ivyuma twagize yakoze cyane Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya murani mu byo muri mu byose iganiro n'ibindi mushaka kongera kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu koma